bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi igano vya ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri siyo ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazo Indongo ibiganiro vy'uno mwanya zimezime mu ngingo nkuru nkuru y'ivyo ngiye kubashikiriza
kubyo tubona no buhinga dufise turwemeza yuko abo bantu bagwaye kandanya tubavura gusa nta kimwe ubu twihutiye kujana ama echantiyo muri INS turarindiriye
uyu ni Kubwimana Ernest adejwe iterambere ry'amagara y'abantu ku bitaro by'igihanga mu ntara ya Bubanza mu Burundi avuga ko abanyagihugu bafise ibimenyetso nk'ivy'indwara yakorera iyo nkuru co kimwe n'iy'umwaka w'ishure wa 2017 ushira 2018 watanguye mu gihugu cose c'u Burundi turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu Nongere ngire mwiriwe na kaze amakuru yacu rero tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi abantu bane kuri 11 baramaze kwitaba imana mu kigwati ca Kagwema ico kigwati kikaba kiri muri commune ya Gihanga y'intara ya Bubanza mu kiringo c'imisi 5 abo bantu bafashwe n'ingwara yo gucibwamwo ifise imenyetso nk'ivyakorera nkuko vyemezwa n'abajeje intwaro kuri uwo mutumba ibindi kuri no nkuru turabibaza umunyamakuru wacu Evariste nziko banyanka yanyarukiye ngaho mu kigwena mu ntara ya Bubanza Burundi
Kumusi wakane windwi iheze niho hatangura kwibonekeza abagwaye ingwara yo gucibwamwo kuri uwo mutumba wa Kagwema iyo nayo yari ifise ibimenyetso nk'ivyakorera nkuko vyemezwa n'umukuru w'uwo mutumba ngenda kumana Kente Marke
turabona ngaha kuri uwo mutumba hari ikiza cy'ingwara mugabo sinovuga ko arikorera ni ingwara yafasha abantu mu gucibwamwo kandi giye kuraba iyo ngwara iranyarutsa kubica cyane gose kuko abafatwa ubatebeje baca bapfa nk'ubu uyi ku tumba hamaze gupfa abantu bashika bane no kuvuga abana babiri n'umusore w'imyaka 17 n'undi yapfuye je ku munsi w'Imana nawe ne yafashwe nyine na Dahwa hama mukanya gatoyi yaciye yitaba Imana
igitumi yo ngwara iri kwifata abanyakagwema bituruka ku isukurike ritumwa n'amazi mabi ababa muri ico kigwati bihereza ayi nayo bayavoma muri uruzi rusizi amazi yarwa sa n'intakazi niyo yitungira Odeta n'uwo ngaho mu Kagwema yemeza ko ubukene bw'amazi meza ariyo ntandaro y'iyo ngwara
aha anye hamaze iminsi tubona ingwara ifata abantu abakuze n'abato hari ingwara yo gucibwamo akadahwa kandi iraturembeje cyane kubera ubukene bw'amazi ngahanye turanywa amazi mabi n'amazi dufise ngaha twaherutse baduha ibishusho by'amabomba kugeza isaha n'amazi dufise yarakatitse ntitubona impamvu ayo mazi ataza
Inyuma y'iminsi 5 kuri 11 bafashwe bane baramaze kwitaba Imana kubw'Imana Ernest ajejwe iterambere ry'amagara y'abantu ku bitaro by'igihanga yabwijwe ijya Amerika ikiriko kirakogwa
gushika ubu ntituraharonka kuvuga ko arikorera ariko ubu ico tubona kiri hagufi nuko twihutiye kugira bijya bita analyse kugira ngo dushobore kwemeza neza yuko arikorera ama tubishikirize hejuru ko batujejwe umugariko ibimenyetso tubiravye kungane baza bagwaye bivanye n'ubuhinga dufise urabona yuko basohoka umucafu ariwo mwanda mukuru usa n'amazi y'umuceri ama bakongera bakadaho kubyo tubona n'ubuhinga dufise turwemeza yuko abo bantu bagwaye kandanya tubavura gusa nta kimwe ubu twihutiye kujana ama echantiyo muri INS turarindiriye
abajejwe intwaro bavuga ko bazi ico kibazo c'ubukene bw'amazi kuri uwo mutumba wa Kagwema urongoye uwo mutumba atanga ibitandukanye bituma amagara yabarongoye asinzikara agira n'ico avuze kubijanye n'amabombo baheruka kuronswa ariko amazi ntabashikire
giye no vuga yuko byo babiva ku isukurike kuva mu 2005 gushika ubu nta amazi meza dufise tunwa amazi ya Rusizi bapfa kunwa inzoka zikaba nyinshi abandi nabo bavoma mu Rusizi bayashikanye ntibayateka amazi twarayeronse mu minsi mike mugabo tugiye kureba uno munsi amazi aherera mu nzira twarasabye kugira ngo barebe kuko amazi usanga ku mutumba wa Rugunga ahari Gihungwe araza nubwo akama mugabo barakunda kuronka mugabo twarasabye kugira ngo batwubugare bafate ingingo y'amazi bayaduhereze ku masaha cyangwa ku minsi hama niya ba mu Rugunga bugaye kuwa bavomye kuwa mbere kwa kabiri Gihungwe ivome kwa gatatu tunatwe tuweze tuvome
ku rwego rwa komine Gihanga ico kibazo cy'amazi ntandaro y'iyo ngwara ifise ibimenyetso ngakorera mu gace ka Kagwema kari mu burengero bw'iyo komine kirazwi muhanuzi wa mustandere wa komine Gihanga ajejwe iby'imibano Ildefonse Bazirutwabo arahumuriza abanyakagwema
ko turaraba yuko ahashora gushika hose turabe yuko atahantu amazi anyikira tugira ibintu byo kuhanahana amazi kugira ngo bugare mu mitumbi mwimwe korana n'abanyagihugu nyene dukorana n'abafundi bateretse amazi
ishigwati cakagwema kivugwa mu bukene bw'amazi giharurwamwo imiryango igihumbi n'amajana ane nkuko vyemezwa na Ngendakumana Kente Marke arongoye uwo mutumba mu kigwati cakagwema muri komine Gihanga Evariste Nzikomanya nka ijwi rya Amerika
Rokoze Evariste Nzikobanya nka tuvenga horero ibubanza dukubitire gatonya ibujumbura ho kuri no wa mbere ariho mu Burundi hugurugwa umwaka w'ishure w'2017 ibushire 2018 kwanyeshwe mu mashure y'intango nayisumbuye ku mugwa mukuru Bujumbura aho mugenzi wacu Roje Wirikaneza yaciye yasanze atabana benshi batonze ahubwo abavyeyi bari baje kuraba urutonde rw'ibikoresho nibo bari bagwiriye cyane
Kumashuri atandukanye ku mugwa mukuru Bujumbura aho twaciye twasanze hari abanyeshuri bake rwose ahenshi hibonekeza abavyeyi baje kuraba intonde z'ibikoresho abana babo bazokenera uyu mwaka nko kwishyura igintango rya base ya mbere muri komine Mukaza hagati mu Gisagara abavyeyi bari benshi kurusha abana Germaine Bandira umuyobozi w'iryo shuri ariko yabwijwe rya Amerika ko muri iyi minsi biri imbere bizeye gutangura neza ivyigwa yongeye ko ku imyaka yose ariko bisanzwe bigenda mu minsi biri ya mbere abavyeyi bataba baramenyera kandi yabuze ko harabibaza yuko ishure rizotangura kundwiza eka no kwishure gyisumbuye rifise uburaro rya Lycée de la Paix mu Ngagara muri komine Ntangwa mu buraruko bwa Bujumbura n'abanyeshuri benshi bari bwashike abo twahuye kiretse abiga bataha bariko bashika bazanye ibikoresho n'amatera yo kuryamako Beatrice Ntangibingura arongoye iryo shure yatwemereye kubikenewe byose harimo n'imfungurwa z'abanyeshuri bo mu ndaro byamaze gutegurwa bamwe mu banyeshuri na cyane cyane bagize amahirwe yo kuja mu mashuri y'akarorero siyo babonye itariki yo gutangura ishuri irageze aba twabasanze kuri Isengagara izwi ku izina rya Ene
niyumva ngiye kongiye seshemu nakoze ikibazo hamanda gitora ndaje muri seshemu mu ishuri ry'akarorero kugira abandi baze ndabeke baze batore nawe nyine bige amikiye kugitera imbere
nubanejerewe cyane ni byishimo kuri jewe kubera ko nagiye kwigira mu ishuri ry'akarorero kandi kubera ko nakoze ikibazo nkagitora numva kubganze no shimira n'Imana kuko si bya bose
cyane numva nezerewe cyane kwanagira ibi byiza nk'ibi nkabanaje ngaha niteguye kwiga neza byiza kugira ngo nkore mbandanye nze kube muri ino shuri ry'akarorero
ariko rero ayo mashuri y'akarorero aracafise agahaze iruhande y'imyambaro y'abanyeshuri itegerezwa gutangwa n'ubushikiranganji bw'indero hamwe n'amafaranga yo kubasumira bitaraboneka n'abigisha nico kimwe kuko bazohatanga ivyigwa bategerezwa kubanza gukora ibibazo Tarsise benda ntokira umuyobozi wa Lisengagara
turavye amashuri dufise indwi ane ishiro shingiro atatu inyuma ishiro shingiro twa tukini turavye bizigwa bazotanga ratusikini ari buri buri abigisha bashika 15 twa tukini bwo bisanzwe mu bakuye ku banyeshuri kushika batangura kwiga twibaze mu ko ushaka kuneka vuba
eka nabigisha bahora batanga ubumenyi kuri aya mashuri yaturanirijwe ishuri rya karorero gusa bategerezwa kwimurwa niki kibazo nikiratorerwa umuti neza
batwashobora gushisigira na bigisha bashika 35 ndiye bazoshye babashira kibaze ko bazoshye bashira yo yesha zoje bakutukira abanyeshuri bagiye
kuri amashuri y'Bujumbura
kibaze aho bishoboka
muri uyu mwaka w'ishure w'2017 uje 2018 abana babigeme baho mashure ya leta canke yabigenga ntibemerewe gukora imishatsi no kwambara amajipo ari hejuru y'amavi abahungu nabo babujijwe kwambara amapantaro bayamanukije hepfo y'ibisusu ivyo biyita pocket down Bamwe mu bakobwa twahuye bari kurondera ibibanza ku yandi mashuri abizigiye kwiyinginga itayafata.
Kuvyeke umushatsi bitegezwa kumbabaza kuko umushatsi umukobwa arundi avuga umukobwa bigwa n'umushatsi. Umva jise ndakuwica numva nyene ko ndi jene. Hama vyeke amajipo naho ntashobora ryo twa ivyo amajipo maremare kuko ibyo nibisanzwe by'amajipo maremare meke tubabaje cyane n'umushatsi kuko umushatsi babona umukobwa bigwa n'umushatsi.
Mugabo zowimosha?
Yego nzowimosha. Tegeko n'itegeko.
Umwanya ngo ndayakira nabo ari kundi mwanya ni byiza kubera batubwiye ngo twimose hari cyo bidutwaye ari kundi mwanya ntacyo bidutwaye kubera ari ingingo bafashe inyentegezwa nyene kuwimose oya nabyo nari nkudutsane kubyerekeye umushatsi nashaka kugumana nyene
Hari nabandi basanga ingingo yaje hageze.
Je nayishimye cyane kuko abana bavexagera ugasanga baje nibisuko imishatsi imeze ukuno. Meje nayishimye vraiment. Ni ingingo y'amajipe. Abana baduteje isoni umva tugeye abagenzi batukumva isoni. Ari abanyeshuri vraiment kandi ni ku maekole menshi usanga bambaye utujipe tugufi bahena bagatirimusa abigisha. Ko umunyeshuri yambaye jipe ngufi akicara imbere urumva umwigisha nawe numuntu umva tegerezwa gutirimutswa.
Je vraiment nayakiriye neza nayakiriye uko nayumvise gusa uko nje kusaba kibaza ndakironse nzo cyane cyose ndabishyira mu ngiro zo bavuze umva sino hariririza ibyo abantu badusumba bavuze vraiment nta kibazo ku bintu by'ishuri ngo imishatsi cyangwa ijipo tuzo byakira uko nyene.
Mungingo shasha zafashwe n'ubushikanganje bw'indero uyu mwaka harimo ko abayobozi b'amashuri yose adashikana ibice 30% mu bibazo bya leta baca babogozwa. Abashika kuri 40 nibo bafata ibingingo imbere yuko umwaka mushasha w'ishuri utangura. Eroje wirika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge wirika neza. Uretse rero Bujumbura intara zose zigize igihugu cy'u Burundi hagati mu Burundi nazo nyene zatanguje mwaka w'ishure wa 2017 ushira wa 2018 ariko nko mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi hibonekeje ikibazo c'igitoro catumye bamwe mu banyeshuri bariko bagerageza kuja ku mashure y'uburaro bitaborohera mu gihe amatike abashika niyo bariko baragana yaciye aduzwa ibiciro. Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi ku muhinga mukuru no wa Mungu harabaye ibikorwa byo gusabana no guhana ikigongwe kuri bamwe mu Barundi badasangiye amoko bagiraniye nabi mu ntambara y'1993 bafashijwemo n'igisata kidejwe amahoro n'ubutungane muri diyosezi ya Ruyigi mu Burundi. Bamwe mu bishe baremanze ibyo bakoze imbere y'abasigwa babishwe. Umenyesha makuru wacu mu Ruyigi Fidel d'Antoine Sabimana yarishikiye ahabereye iyo mihango.
Ivyo birori vyo gushinga intahe vyabereye mu isengero rya Katedrali Katolika Ruyigi. Abakirisu bari bitavye imisa ari benshi kugira ngo biyumvirize ibishinga nayo bitandukanye. Intahe vyagaragaye kwimbaye abatari bake ni uwitwa Karama Vinari umututsi yasavye igongo umuryango wa Gabriel Biogora na Bucumi Farazia babahutu Karama yemera ko ari we yabagandaguye. Abahisi bagandaguriye ku mutumba wa Sanzu mu isagara ca Ruyigi kuko muvyumva muri ino ntahe.
Jewe abonishi nababyeyi baba bavukanye mubona turi kumwe. Je naciye nitwa umwicanyi aho naca hose bavuga bati Karama umwicanyi.
Ivinari Karamati umunyakibi ntigera aronka mahoro.
Kubera ico cyaha nakoze nta mahoro nigeze ndonka mu mutima. Niko kwigira inama nti ingengende gusaba ikigongwe abonagiriye nabi. Ndagenda ndabasaba ikigongwe kandi barakingirira umujyango wose ukoranye. Uno munsi rero imbere y'irishengero nagomba nsubire guca bugufi subire gusaba imbabazi uyu muryango nagiriye nabi. Kanabo bose yunika kanalize yoba yarakomereje.
Izaki Biogora ku izina ry'umuryango wa Gabriel Biogora yaramuhariye ishengero rikoranye.
Karama Juvenali ukunyene mumubona afukamye yaraje kweri aricisha bugufi aradusaba ikigongo kweri turabona ko yicishije bugufi kuko umuntu yigaye uramugirira ikigongwe nkuko yarasabye ikigongwe. Ishengero ry'abakristu barungi bakoranye na diyoseze yamuretse ndamukuye mu gipfukamiro nkuko n'uwo munsi twamukuye mu gipfukamiro. Kwebwe mujyahoswa na Bihogora n'ababanyi bose bamwe ndababona bari ngaha icyo kigongwe tumuhaye yogenda akakigendera yumva amahoro tubonanye tunezerwe twiginane kuko nababwiye yuko ari Shetani yabigize.
Saba gusa basabanye ibigongwe. Gabriel Ndoricimo umuhutu wo ku mutumba wa Masazi komine ya Butaganzu intara ya Ruyigi yasabye ibigongwe Diomede Francisco niyo nizigiye umututsi yabaye ikimuga kubera imipanga yamutemaguye mu guhimogo mu mwaka w'1993.
Nagiye nabi bashika naye Diomede je nabonye aryana naje mu rugo ruhora ko ngaha ku musaya ngaha mu musaya je n'uruhara je namutemaguye imipanga ibiri nayo yarangiye ikigongwe turabonana nkasha ku mutima ukamenga ziko ndayenga numva n'ibyo bishumo yabinde kuri yatiwe urashobora kuvuga ikigongwe.
Diomede Francisco niyo nizigiye nawe nyene yaratanze ikigongwe ku mugaragaro.
Undi urikimpa yaje kunsaba ikigongwe ntawe nari nzi ko ariko imubantemaguye mugabo urumva ko iyi mipanga ariwe yayisekeje ndamugiriye kigongwe sinyane mbere nuko yirwa rafuka imbere yanje agende namahoro
ivyo bikogwa bamwe babona ko bisa nokwindirira mu gwihugu jeje utozi kuri no kuriye kuranira ariko Juvenal ndayizeye icegera cy'umuza bikogwa mu mugambi w'amahoro n'ubutungane muri diocese ya Ruyigi sikabibona
ngambere no banza kumenyesha yuko twebwe twabitanguye n'uwo mugwi utarajaho kuko twisunga akaranga mutima ka eklezia yamayigisha abantu bose gusubiza hamwe no kurekuriranira urumva rero yuko tutabavogera ahubwo ubu aho maze kugiraho turakorana gose turahura nabo nyene bakaza bakatubaza ingene turiko turabikora n'uyu munsi mbere bakaba bari ngaha bishikiyeho kugira ngo barabe ico gikorwa ciza
abari baserukiye umugwe wa leta ujeje kumenya kuri no kurekuranira muri ivyo birori batubwiye ko baje kurorera atakintu kinini bashobora kubivuga mu buseruko bw'u Burundi mu ntara ya Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Jugi Amerika turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya mu giherero ibiro vy'umuhuza mu matati y'abarundi biherutse gutangaza kwindwi kwindi incuro y'imishikirano itegekanijwe mu kwezi kw'icumi abanyepolitike b'abarundi ntibavuga rumwe kubotumirwa muri ivyo biganiro mu gihereta y'u Burundi ivuga ko afise imitahe yo batotumirwa hari uwundi muce ugizwe ahanini n'abatavuga rumwe na leta barimo urunani Senared bo babona ko atanumwe yo kumirwa muri ivyo biganiro mu kiganiro cacu muri sanga cuno musi Frederic Nkundikije yatumiye abarundi babiri baba mu mahanga professeur Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza ya Chicago State University ngaha muri Amerika hamwe na professeur Libera Ntibashira kandi we yigisha muri Université Libre de Bruxelles baraheza rero bashikiriza ico bagona kuri ico kibazo reka dutangure twumviriza professeur Libera Ntibashira kandi atangura avuga ku kintu nyamukuru abanyepolitike kubwiwe boshimikira ko muri ivyo biganiro
ikintu cy'ambere cyo shimikirwa ko nuko impande zose zokwemera ko hari ingorane mu Burundi kwizo ngorane ziriho zibabaza cyane gose abanyagihugu sagaseshwa rumuri inkurikizi mbi zizo ngorane ziri mu gihugu zatumye uno munsi abarundi basa nuko ari umwana w'imfuvyi ishobora kuvuga ni inzara n'indwara ni ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi ivyo bigatuma umunyagihugu akena bimwe biteye agahinda murabona ivyinyigisho byose byarasubiye inyuma mu ncamake ingorane ziri mu gihugu nuko abo oye bajejwe bya politiki ari abari ku butegetsi ari abari muri opposition bo kumvika bo kwemera bose ko ari ingorane bwa mbere hamwe bate kwemera ko ari ngorane murazi mu Kirundi kuva na kera iyo abantu babiri bashwanye batumvikanye abandi abaje hagati bagahanura arico gituma rero bamaze kumvikana yuko ari ngorane nta wundi muti no kwicara hamwe bafashe bagafasha kandi cya mbere biba byamaze kuba mu Burundi arico gituma rero icya mbere nyamukuru nobona nuko ubutegetsi bw'Ibujumbura bwo kwemera yuko bajya abantu bose bapfa birirwa baricwa ingorane ziri mu gihugu zose ko ziriho bareke kuzihakana hanyuma bareke kudadika bicara hamwe n'abandi kugira batorere umuti ingorane ziri mu gihugu impunzi zahunze zishobore guhunguka ya maradiyo yugarwa ashobore kugurugwa abanyororo bafunzwe ari mu nyororo bashobore gupfungurwa hanyuma ibintu bije mu buryo bategura aya matora abarundi batekanye
ku bwanyu bafise imitahe yo kubahagarika barakwiye kuja gutumirwa muri ivyo biganiro mu kanya gato
icamere coco beme ko ari ngorane nta gucagura umuntu n'umwe ngo gukumira kuko gukumira no mu gifaransa c'est reporter le problème kuko aho ibintu bigeze nuko umurundi wese yashaka kuja muri ivyo biganiro yo bijamwo tugatora umuti urashe kandi urama kuko murabona yuko mwihweje biba mu Burundi hafi imyaka 10 canke 15 twama mu ngorane
hari abantu professeur Libera bavuga ko igituma mu Burundi hama ivyaha vyinshi ikavyama vyaje ku imyaka iheze ari uko n'ababikora badahanwa icyo kibazo cyo kudahana cyo mu kibuga kwiki
icyo kibazo cyo kudahana nico kiri gisigura ingorane zose zabaye mu Burundi uno munsi rero harageze aho abarundi twumvikana yuko uwakoze cyaha wese acagira bakakwitwa intahe mu gahanga kugira dutegure kazoza kugwaruka dutegure kazoza kabana bacu nitubarage ibyatunaniye mu ncamake rero ubutungane ubutegwa gukora atanumwe bukumiriye uwagize ikosa wese ahanwe bakurikije amategeko nk'uko biba mu bihugu mu bihugu bubahiriza agateka ka muntu
atanazi gahungu muratwumva
ndabumva
ibibazo tugiye kuyagwa uyu munsi cyane cyane ni ibibazo byerekeye abo tumirwa mu biganiro kuko turabona ko leta y'u Burundi yo yivuga ko abafite imitahe ibakurikirana badakwiye gutumirwa mu gihe intumwa zabonanye za Senared urunani rutavuga rumwe na leta rwabonanye n'umuhuza rwamusavye ko bose botumirwa harimo nabo bafite imitahe ku bwanyu ikintu abarundi bopfundika igihe bazosubira yarusha mu kwezi kwa 10 n'ikihe ikintu cihutirwa mu bona woshika ko niki
ikintu cyambere cyihutirwa no kubanza umuntu akaraba izo nama kuko izo nama zira iyo nama irakenewe gose ariko imaze gukenegwa no kumenya yuko ari inama iraba abarundi bose yuko abajayo bose baba barungiswe n'abarundi barabarungiswe n'abarundi kandi umuntu iyo banza kuraba ati mbega none umuntu wese arakwiye kuja muri iyo nama ego umuntu wese araja arakwiye kuja muri iyo nama mugabo ni wofata abantu bose miliyoni zose z'abarundi ngo zije mu nama n'ukuraba rero bati mbega mu mategeko mbega mubishinga inzego zo mu Burundi umuntu kugira ngo yemegwe kwa aserukira abandi bijanye n'iki hanyuma iyo nama nibaza yuko nkuko mushinga ntaye bibarekara yivuga yuko hari harabaye aka kantu ko kudadika ko kudadaza mugabo ko kantu ko kudadaza kumbure kari kuri bose abantu rero bubanza bakaraba bati mbega ibyo bintu byo kudadaza bitarumvikanwa umuntu amenye bati ikizoshikwa ko kugira umuntu agende guserukira abandi muri Arusha uwo bakuramo n'indi uwo badakuramo n'indi ibyo bintu rero bitarashobora kumvikana nibaza ko bizohera kuko bizoheza bikagorana mugabo jewe gikuru ni ukuraba yuko umuntu wese agomba kugenda aho muri Arusha abagiye aserukira abandi ntawoshobora kuvuga ati umuntu wese akwiye kugenda muri iyo nama aho hoho yoba yuguruye kumbure inzego bimwe bitazoshoboka
hari ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe cyane cyane batumvikana ko aboja muri ibyo biganiro ku bwanyu Professeur Atanasi Gahungu abantu bafite imitahe ibakurikirana kubera ibyaha bagirizwa kuva mu 2015 barakwiye kuja muri ibyo biganiro
ibyo ni ibintu atamuntu ashobora kwishura kuko ibyo ni ibintu bigoye kumenya yuko umuntu yagirizwa cyangwa atagirizwa no kubanza kuraba uyo muntu kugira kutaba utanywana n'intwaro bivaga yuko ubyo rero by'ukwagirizwa n'izo umuntu akwiye kubanza kuraba neza icyo bivuga mugabo jewe gikuru sico norabira ko nubanza kuraba yuko uwo muntu agomba kugenda arafise abamutumye arafite ijambo azogenda avuga atari ijambo ry'abantu babiri atari ijambo ry'umuntu umwe kuko aho hoho niyo bari karaserukira jewe ico kintu ntawoshobora kuja mu bintu by'inzego by'ubutungane ngo avuge ati naka ni wazoserukira kuko iyo kumushinga ntahe liberaheje kuvuga nuko mu Burundi abantu bakurikiranwa abantu bagize ibyaha batigeze bashobora guhanwa aho rero n'umuntu yocara abati mbega kugira mu Burundi umuntu ase yavuge neza ati umuntu akurikiranwa ninde udakurikiranwa ninde ivyo nivyo nibaza abantu bariko bamukapa bariko barabisonora nivyo bakwiye kuraba neza mugaba ahandi je uco nguma mvuga nuko uwo muntu agomba kugenda arafise abamurungitswe abo bantu bamurungitswe bangana gute batariho bamurungitse sinibaza ko akwiye kugenda
tubibutse inshuti mwese ko mwikoma abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ildefonse mwiriwe neza
mwiriwe
izina ry'ikirundi ni nde Ildefonse
ni ry'ikinyarwanda ndetse ko dusa nk'abasangiye gupfa no gukiranitswa ntihabose Ildefonse
ntihabose muri hehe
ndi Kigali mu Rwanda ariko ndakunda Abarundi ndakunda Burundi kandi nkunda no gukurikirana iby'i Burundi
ndi byiza cyane gose murafite ikibazo rero murafite icyumviro
urebye ni icyumviro
tugakwijamo
urebye rero bari abantu bashumuye Abarundi mu migumuko jyewe sinemeza yuko nanjye nabatumira mu biganiro ikibareba cya mbere ni ubutabera kwe kubanza gukurikiranwa n'ubutungane bagahanirwa kwanza kubanza gusuzugura Abarundi bitoreye umukuru w'igihugu aho kugira ngo babubahe ngo bamuhe agaciro ahubwo bakabanza gushumura Abarundi mu migumuko batwika amabarabara basenya ibiraro kubw'ibyo rero jyewe numva ahubwo bari barakoze ibintu bibi cyane nuko hari Abarundi babaye abanyabwenge bamwe na bamwe ntibajye muri biriya bintu niba mubyibuka neza muribuka ko bavugaga ko hagiye kuba genocide mu Burundi iyi genocide gira ngo ntayabaye ahubwo kuko baciye bahunga umenya aribo bayiteguraga kuko abenshi muri bo baragiye genocide irahagarara umenya aribo bari barayiteguye inzego zikayibabuza hari kuyishyira mu bikorwa ukurikije rero umuntu nk'uwo nguwo utekereza igihugu amahano angana atyo nakicana we mu biganiro ahubwo yakicarana n'abacamanza mu rukiko nge niko mbyumva
murakoze murakoze ntiyabose Ildefonse reka duhe ijambo abatumire bacu bagira icyo bavuze ku cimvira mushikirije dutangwe kuri Professeur Libera ntibashaka kandi
Ildefonse ibintu avuze ni ibintu tumaze iminsi twumva mugabo kuravya ingorane ziri mu gihugu ikintu cihutirwa n'amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano kuri bose ayo mahoro n'umutekano nayo nashobora kuboneka Abarundi bitwa kubatase baticaye hamwe ngo bayahagize ngorane bazitorere umuti no kwibutsa Ildefonse ko atari ya mbere mu Burundi ibiganiro nk'ivyo biba no kwibutsa yuko hari n'abari baraciriwe urubanza rwo gupfa bitavye ibiganiro vya Arusha mbega uno munsi abo bagiriza ko bafise imitahe ico umuntu yotangura kubaza iyo mitahe yatanzwe nande yatanzwe na muri leta abo bo muri leta niyo bavuga ko batase nabo bateguye iyo myerekano no kuvuga rero yuko iyo mitahe ntifashe na gatoyi kuko turavye ibintu n'ibindi babikurikirana harimwo ubunyoma bwinshi mu ncamake rero kugira amahoro n'umutekano agaruke mu Burundi ntawo kumigwa
iyo reka ariko duhe n'ijambo Professeur Athanase Gahungu n'abenyene agica avuze ku byashikirijwe n'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Ildefonse ntiyabose tuga ku ijambo Professeur
ego ibintu yavuze bi biragoye nk'ivyo umuntu abishyize hamwe n'ivyo Professeur Biraherutse ahejeje kuvuga umuntu aca abanza akaraba ati mbega abo bagenda yo iyo migwi nabonye itanu abataba leta abataba opposition abafise ibigwanisho etats civile na diaspora birumvikana yuko abo bose ari kugenda mugabo ntangura kwibaza none mu kugenda buheza bagafata nk'ubu ukikuru cyane nuko nukubanza umuntu akaraba ati ngo tubanze twumvikane neza dusigure ico twoba twita opposition uciye ufata ugakuramo abantu bose bari muri opposition mbwa bashoboye kuronka ababaserukira muri leta kuko leta y'u Burundi si kuvuga yuko leta y'u Burundi igizwe n'umugambo umwe leta y'u Burundi irimo abari muri opposition ibyo rero nibaza yuko bizoheza bikagora nico gituma nibaza duca dusubira kuraba tukaraba neza tuti mbega uruharagwa mukapfa muri byose n'igwe urumeze gute ugo ruhara rero gwiwe nibaza ko rukuru cyane rukuraba ati abantu bazoza muri iyo nama ngo tuvuge tuti bazoba bameze gutya bazoba baserukira abanaba naba abantu baserukira naba hama bamaze kubatora baca bavuga rero ati bo aba leta naba a opposition ishobora kuba opposition sinarede yonyene nibaza opposition haza FNL bakaba badafise abo baserukira nabene buraheza bakagenda
akabino ngaduce dusozerera ibiganiro twa tubafitiye muri kano kanya ncuti bakunze makoze Diane nahazwe na Fasil mari kumwe mu biganiro vyino mwanya twifurize kuranirwa manyi no mu vyanyu ijuru rya Amerika tubahe isango mu isaha imwe kugira ngo dusubire kubashikiriza amakuru turiko turabategurira.